SBS Radio.
Ndabashimiye mwebwe mwese mwifadikanije natwe kuri uno munsi. Ku mazina nitwa Jean-Paul Amedenizigama. Kaze muri iki kiganiro cy'uno munsi, aho tugiye kurabira hamwe ibijyanye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi, aho bucahimbazwa umunsi wahariwe umukenyezi. Mbega umukenyezi afise ikibanza giki uno munsi? Imigani y'ikirundi imwe imwe iravuga ngo gwakabura ntikaboneke, ngo ni nyina w'umuntu. Ndi kumwe rero na Therese Miburo muri iki kiganiro, uyo akaba asanzwe aba mu ntara ya Queensland hariya mu gisagara cha Brisbane, aho asanzwe ari umukenyezi mbere akaba anakora bimwe bita amakomedi, ibyo gusetsa abantu. Ni muri iki kiganiro, ntimuje kure, inkuru mukanya.
sbs.com.au.
Ndaguhaye ikaze mu kiganiro, Therese.
Murakoze Amede.
Therese, wewe usanzwe uri umuvyeyi, urubatse, ufise n'abana. Kuba umuvyeyi muri iki gihe byoroshe gute, bikomeye gute?
Amede, murakoze. Kuba umuvyeyi ni iteka ritagereranywa, ariko kandi nyene kuba umuvyeyi vyama bifise aho bigora. Novuga nti kurera kikaba kimwe muri vyo, kubera barakunze no kuvuga bati ukuvyara ntikugoye nk'ukurera. Ikindi naco nyene, gusa Imana yaratanze inkomezi ku buryo wisanga ufise inguvu canke ubushobozi bwo kurera naho biba bitoroshe.
Hariho benshi kandi baba bariko baratwumviriza, Therese, baba bavuga bati ivyo bigora natwe turashaka ko vyo tugora, turifuza yuko kumbure natwe twokumva ivyo muriko murumva. Abantu batararonka amahirwe, abantu bifuza kuzoba abavyeyi, babona igiki babwiye?
No bipfuriza kuzogira ayo mahirwe yo kuba umuvyeyi. Ikindi naco nukwizera. Ego.
Therese, rero muri vyinshi ukunze gukora hariho hamwe no gusetsa abantu, hamwe no kwandika ivyese bijanye no guhayagiza umuvyeyi. Hariho n'ikindi uherutse kwandika cyo guhayagiza umuvyeyi. Mbega wo ducishiriza ko tukumva muri ivyo vyese vyawe, kumbure ingene uhayagiza umuvyeyi?
Ari icese nanditse gihayagiza umukenyezi muri rusange, kubera nemera yuko ufise umwana canke utamufise, hariho uri umuvyeyi. Kuba umuvyeyi kenshi si ukuba ufise abana b'iwawe gusa, urashobora kuba umuvyeyi w'abandi. So icyo cyese kivuga kiti mukenyezi urakabura ntikaboneke, kandi akabura ntikaboneke mu kirundi ni nyina w'umuntu. Kivuga kiti cimibatsi nk'izuba riserutse, uzurinda ushengera tawe ugututse, kuko wa muturagiza Imana ukuvyutse. Udusosera gusumba umutsama, udukomeza gusumba n'abari umutsima. Ni wowe nyaga mutima w'urugo, urikiremesha mu muryango nk'uko vyamye kuva no mu ntango. Urakabura ntikaboneke kuba wibarutse, urumwe muri benshi ku isi, ariko abawe basumbira isinzi ry'abari kuri iyi si. Giraho uba wubaho, ubengerane nk'ikirengarenga, kandi ntiwite ku bagutwenga, kuko ubuze icyo atukinka. Yamavuga ngo ravyo bicebe vyayo, akibagiza ko ari bwo bwiza nyabwo bwayo. Mukenyezi nkunda, nkundira ngo wayagize n'abari kure bade. Ivyo mvuga si ugushikuza, kuko nawe utazi ko ivyo ukora ari byiza. N'Imana ntiyashimye ko witwa Umurundi gusa, yaguteye iteka ryo kwitwa Umurundikazi kuko wavukanye akazi. Iyo uvutse uri Umunyafurika, uba Umunyafurikakazi. Waba Umuzungu, ukaba Umuzungukazi. Waba n'Umwarabu, ukaba Umwarabukazi, kuko twese ku isi tuzi ko uri umukozi. Ivyo nkubwira ubishire ku muzirikanyi, kandi ubifatane agaciro. Wibuka ko imbuto y'umugisha yamuka ku giti cy'umuruho. Urababara ngo tuvuke, hari nawe wasize ubuzima, ariko aho uri hose uduhoza ku mutima. Iyo tubaye abana babi ngo turi abawe, twaba beza ngo turi abajawe, ariko ntiwigera wirengagiza ko turi abawe, kuko uzi neza ko turi ingabire wahawe. Urarira ngo duseke, urabura ngo turonke, uraburara ngo duhage. Shonyanga shagomba ngo ushimwe na bose, kuko uko biri kose uri umukenyezi gusa. Uri umuvyeyi, uri umurezi, uri umubanyi, uri umuvukanyi, uri umutambukanyi, uri umwamikazi w'abakunzi n'abakuzi, kandi gisumba vyose urakabura ntikaboneke. Akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. murakoze
reka jewe nubwo ari jeje nyene ndi muri iki kiganiro ndaguha amashi kukura yakwiye kuvyukura kabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu Therese mukunda abantu icyo cese wacanditse uri mu bihe biki kugira wiyumvira amajambo nk'ayo meza ahayagize umubyeyi
novuga nti kuva kera namye mbona agaciro abavyeyi bafise abakenyezi muri rusange kandi nkabona ko rimwe na rimwe naho baba bafise byinshi bibagoye byinshi bibasubiza inyuma ariko kenshi baba bafise umwete wo kubandanya gukora wo kwitaho umuryango wo gukora ibintu byinshi rero naricaye ndavuga nti uko biri kose iyo ivyo nabonye kuva kera hinge ngira icyo ndabikozeho ntivyangoye kuza kubera ari ibintu namye mbona kuva kera
ego murakoze cyane Therese Miburo turiko turarangiza kino kiganiro cacu hariho abakenyezi bafise abana hariho kumbure abatabafise hari abifuza kubaba reka mbere hariho n'abapapa bahindutse abakenyezi usanga bitwararika abana aho bucahimbazwa uwo munsi mpuzamakungu hariwe umukenyezi n'ubuhe butumwa wewe ufitiye umukenyezi muri rusange
nababwira nti ndabakeje cyane ku bikorwa by'ingirakamaro mubandanya gukora ababyeyi abamama muri rusange nabo bose baba papa bakora bitaho imiryango nk'abamama kubera badafise abamama batagihari ikindi nacyo nosaba nuko abamama twokora uko dushoboye tuzohindure n'izina rya mukase w'umuntu ku buryo umwana ku isi atagifise nyina wiwe atagifise umubyeyi atazobaho yifuza ko bafise atazogira icyo atuburana nabyo turabishoboye
ndagushimiye cyane Therese Miburo
murakoze cyane Ahmed
murakoze rero mwamwumvise iya SBS mu Kirundi uyo ni Therese Miburo yarakora dushikiriza rero icese gihayagize umubyeyi mukaba mwifuza kumva kumbura iki cese hamwe n'ibindi Therese Miburo arafise urubuga rwe rwa YouTube ashobora kugenda mukabona bimwe n'ibindi yagera abashikiriza mu dukino tumwe tumwe mukurondeza mugiye kurondera mukarondera Therese mukunda abantu uko nyene mu Kirundi Therese mukunda abantu murashobora kuribona ama mukumviriza ivyo hamwe n'ibindi vyose ya SBS nitwa Jean Paul Amede naho utaha mu kindi kiganiro bye bye
urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutereshaja application ya SBS radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya arigo sbs.com/au/ugahetamye radio app